Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Alama Juste Baringa.
Niriwe nchuti na mwewa kunzi wa radio Nzamba Gateka Kawe ni kaze makuru kuyo kuruno wa gata ndatu igene kezo ingia mirongi wili ukwezi nukwa rusamu waka yumbi na mirongi na gata tu na waka wagizwe ningi ngo nguru nguru zi kuriki mukiringo kidashika meza tatu gusa abantu bamaze kwicwa mu ntara ya Bururi bashika 40 benshi muri abo baratemagugwa hakoreshejwe imipanga mu rugwendo gurongo y'inamashinga amateka yagize kuri wa gatandatu mu ntara ya Monge yasavye bicungere ubwo bubisha ntibutandukiye iyo ntara Murani Foske na Harurike wa mashirama dani nyungu za politiki waranegu rinyifato yu mwewozi uwe hero jamu inga. Yogo hote rumesha makulu Floriani Rangawiye guru nani rusaba umwewozi kuwa izagateka kabanyororo wose. Na mumera zano makuru naho murukirika na wiki gani okuisoko chuno musi kiza guhagarara kumugambi wishugwa mungiro yitege kuri haa urenga zira gokuronga amakuru changini andiko kwa vjifuza wose kaze mwese amakuru saya gusa mukanya ayana yandi ngido nito
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
Ndasuye kwa ramusa duhere mu bijanye n'umutekano abantu bashika 40 baramaze kwicwa mu ntara ya Bururi mu kiringo kidashika mezi atatu amakuru avaho I Bururi avuga ko abantu batemaguwe imipanga abashika 4 bakaba bamaze guhagarikwa ku mvuzo z'amatohoza mu rugendo rw'iwicegera cha mbere cy'umukuri n'amashinga amateka yagize mu ntara ya Monge kuno wa gatandatu yasabye abajeje intwaro muri iyo ntara gufata ingingo zose zishoboka mu ntumbero yo kuzitira kugira ubwo bubisha ntibuzo batandukiye muri iyo ntara Nihuri ya mugezi wacu Josephine Johnson Nkundimana
Uwanyuma yishwe na mukenyezi yatemaguwe ku mugoroba wo kuri no wa gatanu ku mutumba kirembarirane muri komine Bururi akaba yanyerukanwa mu gisata cy'indembe ku bitaro by'I Bururi uwo abagizi banabi nk'uko amakuru dukuraho abitumenyesha bamutegereye atashe hari nk'igihe cy'isaha zibiri z'ijoro uwundi yari yatemaguwe ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri bakaba bamusanze mu nzu babanje bomora idirisha abo bakaba baje kubiyongera ku bandi benshi bamaze kwishwa muri bene ubwo buryo aho nyine muri komine Bururi no mu yandi makomine nga songa mugamba matana na rutovu amasoko yo muri iyo ntara akavuga ko hamaze kwicwa abantu bagera kuri 40 mu kiringo cy'amezi adashika 3 bamwe mu bakora ubwo bwicanyi nka batemaguye uwo mukenyezi ukiremba barafashwe ubu bakaba bariko barakogwa ko amatohoza mu rugendo icegera cha mbere cy'umukuru w'inama shinga mateka Sabine na Kantimana mu rugendo yagize kuri uwa gatandatu mu ntara ya Rumonge Ihanuru bibe na Bururi yasavye abajejwe intwaro kurikanura kugira ubwo bwicanyi ntibutandukire intara ya Rumonge.
Maze iminsi numva namwebwe ndaje ko mwabyumvise ingorane z'umutekano ziri mu ntara ya Bururi. Aho inkozi z'ibibi zigenda zigasanga umuntu mu nzu zikamutemagura umuntu yibereye ngaho agasigara ari kiruruma ugasanga abo bamutemye ntibanabafashe. Ko musanze muhana imbibe n'intara ya Bururi nyakubahwa buramatari banyakubahwa mwese tubasabe muzitire mutaronegwa kugira ngo ngwabo bariko barashaka guhungabanya umutekano baciye mu guhohotera bene gihugu batekanye mutuze hakiri kare
mumenye ko abanyabururi ubu batekewe n'ubwoba bwinshi cyane na rijya hataramenyekana abo bahungabanya umutekano wabo ngo bakubitwe ntahe mu gahanga
tugukengurukire Josephine Jones Nkunzimana na impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cy'Uganda zamarirwa kwicungera ko kamo bagategwa n'ubaserukira muri ico gihugu Damiano Nyabenda abivuga afatiye ku gitigi cy'impunzi zicwa bunyamwaswa kiguma ciyongera Njojo kumusi wa kane ushuru wa gata nuha kabahari shwe umugawi Kampala akaba yagize wa gata ndatu ya minye kanye yasuko uzima na mugo ujo kulikira Damiano Nyabenda selukira impunzi z'Abarundi mu gihugu cy'Uganda
umuryango w'impunzi z'Abarundi bahungiye mu gihugu cya Uganda baherutse gusubira kugwa mu gahundwe aho baherutse gusubira kubura uwundi muntu yishwe bunyamaswa mu buryo budatahuritse aho bagiye batora ikiziga ciwe bamwiciye muri karitsiye yitwa Makerere muri district ya Kampala mugabo bushikomwe twa tutaramenya abamwishe mbanje gufata kanya kugira ngo mpoze umujyango wose w'abarundi bahungiye mu Kampala na cyane cyane umujyango w'amaraso wiwe uyu muntu akaba yitwa Niyukindi David yavuka mu ntara ya Muramvya aha mbere nkaboneraho nakanya ko gutera kamo impunzi zose zahungiye ngaha kuri kanura kuko umutekano w'impunzi ngaha tuwifashe neza ko uyu Dawudi siwe wa mbere apfuye yishwe muri ubwo buryo akaba agize igitigiri cy'abantu barenga kuri batandatu bapfuye mu buryo nk'ubwo kandi tukaba tutarashobora kuronka raporo y'ukuntu abo bantu baza barapfa ronka basaba yuko bateza kwicungera kuko umutekano ubwa mbere ubanza ku giti cya muntu hanyuma tugaheza tugasaba n'igihugu kubandanya gicungera umutekano w'impunzi cyahaye indaro
tukimwe ico gisata nyine cagateka kazi na muntu ngo ibintu biratangaje biramaramaje kubona umenshi amakuru Florian Irangabiye ariko aratotezwa n'umuyobozi w'ibohero rikuru ry'Muyinga yategezwe gukingira umufungu ari we wese ari mu ibohero atwara bishikizwa na Ernest Nkurunziza umunyabanga washingwa bikorwa mu runani Foske ruhurikiyemo amashiramwe adara n'ibyicaro bya politike arakeburi umuyobozi w'ibohero rikuru ry'Muyinga kwisubira ko akubaha amategeko agenga amabohero kurikira Ernest Nkurunziza
iyo nyifato y'umukuru w'ibohero rya Muyinga gerekana ko atazi icyo ajejwe ko atabereye kuyobora ibohero umuntu ajejwe ibohero ntajejwe guhana ntajejwe gukubagura abanyororo no kubatoteza kuko bibaye ibyo abacitse umugizi wa nabi nawe nyene akwiye ibohero ajejwe guhanura gutunganiriza no gukurikirana ubuzima bw'abanyororo ibohero sikibanza cyo guturubika bahagishizwemo naho buba ari abanyabyaha n'abicaji tuetse ko Florian wewe atacho azira atacaha yakoze ibohero ryaka umwidegenzo umuntu nkiri mwakubuntu n'iteka bereye nk'ikiremwa muntu amategeko agenga amabohero ararivuga neza umunyororo ategerezwa gukingirwa no guhabwa icyubahiro gikwiye ikiremwa muntu umukuru w'ibohero rya Muyinga yaratirimutse kwibanga yaratirimutse ku mabanga ajejwe ikibanza arimwo kiramuroka ntikimubereye ahubwo niwe akwiye ikibanza Floriane arimwo akwiye kubogozwa akaja mu kibanza bereye n'izo zikibizindi zitubahiriza aho zijejwe kukubahiriza
tubandanya ndo makuru twabateguriye ibikoresho bitandukanye harimo n'imashini nyabwonko byari byaribwe n'umuyobozi w'ishure rya Lycée Communale Murima iri mu buyobozi bw'indero bwa Komine Kayanza kuri wa gatanu igenekezo rya 19 Rusama niho byasubizwa kuri iryo shure n'urongoye indero muri iyo ntara Desire Hatungimana arongoye iyo ntara y'indero agasaba abayobozi b'amashure kubungabunga ibikoresho biba byahawe amashure no kwirinda gusaba ababyeyi amafaranga adasiguritse ido dindo na Pierre Gahungu
muri ivyo bikoresho byasubijwe harimo amamashini nyagonko ivyuma vy'umuziki iradio n'ibindi ivyo navyo uwo muyobozi w'indero mu ntara akavuga ko ari byari byaribwe na Jean Bertrand Mateso yahora arongoye ishure rya Lycée Communal Murima riri muri Komine Kayanza uwo yahora arongoye iryo shure akagirizwa n'amafaranga atari make yagiye araka abavyeyi mu nzira zidatahuritse Desire Hatungimana arongoye indero mu ntara ya Kayanza agahamagarira abayobozi b'amashure kubungabunga ibikoresho biba byahawe amashure no kwirinda kwaka amafaranga abavyeyi mu nzira zinyuranye n'amategeko ni mu gihe muri iyo ntara ya Kayanza nyine mu ntango z'uno mwaka w'ishure hirukanywe abayobozi b'amashure barenga gato 50 bamwe muri bo bakaba bagirijwe itunganywa ribi ry'ubutunzi bw'ishure uwo yahora atwara Lycée Communal Murima nawe mu ntango akaba yari yabanje gushirwa mu minwe y'inyamiramabi ariko muri kino gihe akaba yidegembya
mubadumirira amate mu bihinga bw'ivyuma cyo tubandanya ano makuru
inzamba
turabandanya ano makuru twabateguriye mu mwanya w'ikiganiro ku isoko ikiganiro cy'uno munsi kizagwagarara ku mugambi w'ishyirwa mu ngiro itegeko riha uburenganzira bwo kuronka amakuru cyangwa inyandiko ku babyifuza bose umugambi watangujwe kuva mu mwaka wa 2011 ku isoko mu gishyizwa na mugenzi wacu Eddie Claude ininahazwe
ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Gushiraho itegeko rituma umuntu wese aronswa amakuru canke inyandiko yifuza ni imwe mu ngingo zashitswe ko mu nama ukokoma yo kumenyesha amakuru yo mu mwaka w'2011. Nyuma y'imyaka 12 iyo ntego y'iryo tegeko iracari mu migambi y'ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru. None icari cyatumye uwo mugambi ujaho cari kihe? Kutaronswa amakuru byoba byaragize ingaruka mbi ku banyagihugu bayagenewe. Inyishu y'ico kibazo ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 2020 rusama umwaka w'2023 mukagishikirizwa na jewe Edi Claude nini nahazwe kazi
na Burundi kihugu cha mavukiro.
Kugira tutahure neza ico kibazo urunani rw'amaradio rwaregereye umumenyesha makuru Athanase Karayenga yari mu bafasha muri iyo nama rukokoma yo kumenyesha makuru yabaye muri ntwara nte umwaka w'2011. Icyo yumviro cyo gushiraho itegeko rituma umuntu wese aronswa makuru cyari cyumviriwe hafatiwe kuki
ni ibintu byumvikana, kuko burya ikintu umuntu akwiye kwaba dushira imbere ni uko akumenyesha makuru ukoresha amaradiyo cyangwa ukoresha amateleviziyo cyangwa ukoresha ubundi buhinga bwose witunze ubikira kubera inyungu z'abanyagihugu. Umunyagihugu ategeka kumenya ibigirwa byose, ibigirwa byose, imigambi yose ya leta. Mu gihugu giswagwa cya leta yavuye mu mategeko, yavuye mu matora meza, umunyagihugu ategeka kumenya byose. Kuko ni uburenganzira bwiwe, usenga kumushinyiza amakuru meza, amakuru anonosoye, amakuru avuga ukuri, amakuru kandi amugirira akamaro. Rero icyo gihe leta y'u Burundi yifuje yuko hoshyirwaho itegeko ritegeka abafite amaradiyo, ibimenyesha amakuru byandikwa, amateleviziyo gushikira ubushikiranganji bwose butaba bwiteze yuko gushikiza ayo mateleviziyo, ayo maradiyo, ibimenyesha amakuru interineti, gushikiza amakuru yerekeye imigambi ya leta muri ubwo bushikiranganji. Rya itegeko rero riha uburenganzira umumenyesha amakuru gushikira aho ariho hose hari ingingo umunyagihugu akeneye kumenya.
Kutabaho kw'iryo tegeko muri ino myaka 12 kuba kwaragize ingaruka ku baba bakeneye kuronswa amakuru.
Itegeko naho ryohaba leta itabishatse bizokwaba bigoranye, mugabo naho nyine bicire neza kuko abanyagihugu bakeneye kumenya iryo zahabu n'izagabanza ishokwa ryari igukwa nande yinjiza amahera angana gute mu birere, aya mahera avuye mu zahabu akora iki? Ibyo byose bakeneye kubimenya. Ndagoye nk'akaruro gashashe rw'ubundi barumvise yuko ngo umukenyezi w'umukuru w'igihugu yarungitse amatoni 25 y'umuceri yayarungiye umupfasoni w'umukuru w'igihugu nkawe w'ico gihugu kine patoya. Iyo mifuko y'imiceri yaguye ni umwebu w'umupfasoni w'umukuru w'igihugu yaba yakuye mu murima wiwe canke n'umuceri yakuye ku rubya ubushinwa bwari bwaterereye Burundi. Ni nk'ivyo kwama tuzi mu binyegezwa harimo mabanga y'abatwara, hariho umunyagihugu yafashe ahondera nk'uko nyine ari imiti ari abanyeshuri bamenye bayobewe, ari abasoda bagiye kurwana muri Somali, ari abagiye kurwana muri Nord-Kivu cyangwa muri Sud-Kivu, ari inzego zose z'igihugu abanyagihugu basubiza kutumenya ati leta yafashe ingingo, leta yafashe, leta yarinjije amahera, leta yarahonze, leta irafise ubucuti n'ikindi gihugu citwa naka. Havirya twarumvise vya Serbia abantu bashobora kugenda batagira viza, hanyuma dukata bivyara karambaraye. Birya vyose nta muco twahawe na gato, nka birya vyo kuvuga ngo rejide abari igurisha igitoro. Ariko mwarabonye ikintu ishirahamwe rishobora kugira ubuhinga bwo kugurisha igitoro, amazi n'umuyagankuba. Ivyo ni ibintu bitwengeje rwose Abarundi barakomeye kugira ngo bemere ivyo bintu bikore gutyo.
Ku bwa Athanase Karayenga, kuba iryo tegeko risaba kuronsa amakuru abayakeneye bose ritarajaho ngo vyerekana ugushaka guke kwa leta. Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Iwacu Aloise Haziyo, umuyobozi w'ibinyamakuru Aremanga, ugushaka kubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru kugira umuntu wese aronke amakuru yifuza, ariko ngubwo bushikiranganje ushaka yuko imice abanyagihugu bose igira ico irivuze ko biciye mu biganiro imbere yuko ryemezwa rigategwa ko umukono n'umukuru w'igihugu nayo kugaga Gabriel Ufitiri arongo ishiramwe rikome rikorera mu gisata c'intwaro ibereye ishigwa mu ngiro y'iryo tegeko ni nkenegwa cyane kuko biri no mu byo isi yisunga mu gusuzuma ingene intwaro ibereye yifashe iryo tegeko ngo rizofasha mu ishigwa mu ngiro ry'umugambi w'umukuru w'igihugu yifuza ko mu mwaka w'2040 coba igihugu cigaburira nayo mwaka w'2060 kikaba igihugu giteye imbere. Ni hano duce dusozerera ikiganiro ku isoko mwariko mugishikirizwa na Edi Claude Ninazwe ndabahisango ku munsi wa gatandatu za naho ubutaha.
Cari kiganiro ku isoko
gusozera ayo makuru tubabwira yanditswe n'ibimesha makuru bitandukanye ku Burundi nayo tuyasomerwa na Janvier Habarugira.
Amakuru yanditswe n'iminyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze nshuti bagenzi muri ano makuru yanditswe n'ibimyesha makuru muri nonzwi tuyatangurire kuri SS Media candika ku ndoto z'icizere abana bandi bari bafitiye umugwi wo kumenya ukuri no kurekuranira sever icizere cavuye kibura kubera ububeshi burangwa mu bagize uwo mugwi. Abagabo n'abakenyezi bari bakwiye kuba mbere mu kumenyesha ukuri na cane cane mu ndahiro barahiye kwari ukumenyesha ukuri. Kubwa SOS Media ico bakoze kwabaye ubucanishamwo Abarundi mbere yo gutangura ibikorwa ngo babanza gusenga amasengesho ahagarikiwe n'abantu b'Imana abakristu barimwo abapastori abapatiri tutibagiye umuyisilamu. Ukubagirira icizere ngo sikirenga kuko nka Patiri Pascal niyo nkuru yigeze kuba padiri mukuru wa Paruwasi Rushubi yari yakatiwe gufungwa imyaka 20 mu mwaka w'2013 yagirizwa gukubita umuntu ahakwa kumwica. Muislamu nawe ni Sheikh Sadiki Kajandi yahoze arongoye idini rya Islamu mu Burundi bivugwa ko ico gihe hibonekeza ukutamvikana hagati y'abayisilamu mu Burundi. Abantu rero baribaza ko ari umuhezagiro baronse nahoshwi. Icizere caratakaye kubera ububeshi bw'abagize uwo mugwi akarorero mu kinogo kimwe basanzemwo abapfuye babiri ngo bavuga ko ari jana kandi ngo nta n'umwe ashobora kubinyuza nk'uko SOS Media kibanda yakibivuga. Tubandanye n'ikimenyesha bakuru Burundi Eko kivuga ko kugaburira abana ku mashure byonyene bidakwiye kugira ngo uguheba amashure bigabanuke. Abanyeshure 2600 bonyene mu ntara indwi nibo bafungurirwa bashika imiliyoni 2 bakeneye kuronswa ivyo bifungurwa. Ugutanga ivyo bifungurwa bifise intumbero yo kugwiza umwimbu mu banyeshure hamwe no kugabanya ugufungura nabi mu banyeshure. Ariko rero kubwa abahinga ngo ivyo byonyene ntibikwiye. Muturama ubaye kurandurana n'imizi ubukene burangwa mu miryango aho kwibaza ngo muti wabonetse atari vyo. Ugusozera no makuru yanditswe n'imesha makuru muri ndwi tuvuge inkuru yanditswe n'ikimesha makuru iwacu ijanye n'ingorane abaca ku mupaka wa Cibitoke bahura nazo mu kutaronswa impapuro zo kujabuka imipaka. Naho rero hari biro bikorera hamwe bita Gisheinike mu Kinyamazuru iyo babisavye bashobora kumara ameza 4 batarabironswa ivyo ngo ivyo byangombwa basaba ni pasiporo mureka arengane hamwe n'ikarata bita CPGL. Abidoga gusumba na badandaza abanyeshure hamwe n'abaja kuraba imiryango yabo mu Rwanda no muri Kongo yarana demokrasi. Abanyeshuri bavuga ko bama basivye kwiyandikisha mu makaminuza yo mu bihugu bashaka kwigamwo kubera kutaronswa ingogwa izo mpapuro z'inzira. Aho rero niho tugarukirije amakuru yanditswe n'imesha makuru muri nondwe mwari kumwe na Jambye niyo nkuru mpabanda bipfurije weekend nziza naho butaha.
Amakuru yanditswe n'iminyamakuru kuri Radio Inzamba.
Arakenuye Janvier Habarugira ningazi cyo dusozera no makuru twako turabashikiriza mwakoze mwese mwarimo yakurikiye ala majesté barengana yabashikije ndabifuje kuranirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha.